Turashimiye kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'Indwi Ijwi rya Amerika. Mwe kumwe na Joy Diane ni nahaze ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi, abari mu Rwanda mutwumva kuri FM Ijwi rya Amerika ku 104 n'ibice bitatu, Uganda mu karere ka Kisoro no micungararo yaho, na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa Mutabu watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umugambwe MST utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi na PPDG Jambo urimo bamwe mu bahoze ari bicocoro mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi bakaza kuvamwo banka manda ya gatatu muhisi Pierre Nkurunziza bandikiye ikete president wa Kenya Uhuru Kenyatta bamusaba ko muri kino gihe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC mu mpfunyapfunyo yokora ibishoboka byose umuryango ugafasha mu gutorera umuti ibibazo vya politike y'u Burundi. MST na PPDG Jambo bavuga ko bihagaze ahanini ku mutekano n'intwaro ibereye ivyo bikaba vyoca mu biganiro. Muri isanga y'uno munsi rero twatumiye ubutwara umugambwe MST ariwe Alexi Sinduhije kugira ngo dushobore kuyaga atubwire ibiri muri iryo kete, yongere atubwire n'ibitandukanye kuri politike y'u Burundi nico ayigona ko muri kino gihe. Alexi Sinduhije ikaze ku Ijwi rya Amerika kandi makoze kwitaba ubutumire bwacu kugira ngo tuyage mwongere mwishure n'ibiganiro bitandukanye by'abanyagihugu batari bake baturindiriye.
Murakoze cyane.
Ego, akabazo ka mbere karashingira ku byo mwandikiye president wa Kenya Uhuru Kenyatta. Navuze hanini ko mwamusavye kuba hagufi ikibazo cha politike y'u Burundi agashimikira mu by'umutekano n'intwaro ibereye ibindi biri muri iryo kete n'ivyahe gasinduhije.
Ubwa mbere twashatse kwerekana yuko amareta n'ivyo arashobora gutora inyishu z'ibibazo mu bihugu, ariko atora inyishu z'ibibazo yishimikije ku kubo twokwita abandi ba partenaire non étatique, kuvuga umugambo imigambwe hamwe na société civile mu Burundi. Rero nivyo twa musavye yuko mu Burundi hakenewe ibiganiro abarundi bajeje bari muri politiki imigambwe société civile hamwe na leta bakicara washaka n'abagwanya leta baciye mu bigwanisho bose bakicarana kugira ngo batorere inyishu y'amatora atibwa mu Burundi. Ikibazo kiri mu Burundi ni ubutegetsi buhagaze ku gikenye bugafukama mu nda no kugakanu abarundi bose. Abarundi nibagira ijambo mu gihugu cyabo, abarundi bagatekerwa n'ubwoba, abarundi bagatwarwa ivyabo bakarenganywa. N'ubwo butegetsi bwizizira ubutegetsi ku nguvu ku gikenye cya gisirikare, ubutegetsi dushaka twicarana kugira twumvikane uko amatora azogenda atibwa nibatsinda batandanye batwara barundi mu mahoro n'umutekano
ayo matora ayo matora muriko muravuga na yarya na matora yo mu 2027
na matora yariyo yose na matora ari mu 2027 ari mu 2030 ari mu 2025 na matora tuzobanza kwicara tukagiramira ibiganiro tugashika ku nyishu y'ingene azotegurwa neza atibwa kandi atazosubira kwibwa na rimwe dushaka ko abarundi bobonye n'ubwabo bagira ubutegetsi biciye mu matora akaba aribo bashinga akazi ko gutwara abo batoye
ibyo biganiro Kenyatta abigizemo uruhara leta ikemera ko mwitarana vyoshingira ku matora gusa canke hari ibindi bibazo vy'inkora mutima mwoyaga hagati ya mwebwe na leta y'Uburundi
ikibazo cy'amatora ni kinini cyane ndi mugifate nk'uko ari ikibazo cyoroshye kwa matora ahera mu ibwirizwa shingiro urumva rero mugiye mu ibwirizwa shingiro n'ibintu by'igihugu cyose niyo muriko muraganira
mwitete ryanyu muravuga ko mwashatse kwereka uhuru inzira EAC icamo kugira ngo icuka kize kibaciza mu Burundi mwemeza ko hari naho EAC yari ibwirije gukora ariko itigeze ikora kugira ngo ifashe u Burundi mwashatse kuvuga iki ngahaga sinduhije EAC icitakoze
na cyane cyane kuvuga ariko EAC yari hari yarusha mubye hasi n'amasezerano y'amahoro y'Arusha hanyuma hatanguye ingorane mu Burundi mu 2015 EAC yaragerageje kugira kurondera ingene iteori nyinshi umugabo ibintu byabibandanya murabyibuka ko habaye ibiganiro byari bihagarikiwe n'umuhisi Mkapa hanyuma ntibabibandanije nta bushake babishyizemo nibyo twashaka kuvuga ikindi nifuza yuko abantu benshi bumva nuko ingorane zo mu Burundi nizo zama zizana ibibazo mu gihugu cya Congo cyane cyane Congo ijya Kivu y'Amajyepfo mu Burundi hatekanye Kivu y'Amajyepfo ibitekanye mwibuke neza mu 2025 aho twatora tugatora neza hanyuma sendede igashyira ku butegetsi ivuye muri Congo aho yaho rigwanira ababo bose babunyamira murabizi ko baba muriro muri Congo bajyaga mu Burundi butekanye Congo yaramaze imyaka irenga cumi itekanye
bisigura
kuja mu bibazo mu 2016 ari uko mu Burundi dusubiye mu bibazo
bisigura ko isano iri hagati y'umutekano uhungabana muri Congo kubera mu Burundi muvuga ko bitagenda ni ryahega Alexis Nduhije
isano nuko uko haboneka ingorane mu Burundi abarundi ubwa mbere barahungira muri Congo ubwa kabiri mumenye yuko uko leta y'u Burundi yibaza yuko ishaka kwikingira ica itanga ibigwanisho muri ijya migwi yitwaje ibigwanisho muri Congo bya bita le groupe d'armé birazwi neza yuko leta y'u Burundi itanga ibigwanisho mu banyamurenge leta y'u Burundi yatanga ibigwanisho mu bindi migwi y'abarembe
hari ivyemezo bihari kuri ivyo
biruzuye n'umuntu ashaka muragenda muri yo ntibirandika bakuru ama group d'experts barabyandika n'ibindi baratanga amatoni y'ibigwanisho birazwi kandi mumenye yuko ijya leta kubera ubwo bifise murabona ifise igisirikare ifise igipolisi ifise iperereza ifise n'imbonera kure ubu naho ikirondera n'ikindi gisirikare kindi kijya muri izo nzuze
harabavuga
abo bose bakora iki bajya muri Congo
ku ruhande rwanyu muvuga yuko bashobora kuba bafashwa na leta y'u Burundi ariko hari n'urundi ruhande ruvuga ahubwo ko hari imirwi igwanira muri Congo irimo nka Red Tabara babegeka ko sinzi ko muyemanga canke mutayemanga bakavuga ko nabo babagira uruhara mu guhungabanya ubu umutekano izo zagira ivyo murabivuga ku iki gasinduhije
Bon, Red Tabara na barafashe ibiganisho kubera yuko bashaka gusenya ubutegetsi bw'Urundi biciye mu nzira y'ibiganisho. Twebwe duhanganye na Leta y'Urundi biciye mu nzira ya politiki. Ariko rero twebwe Red Tabara ntakidutwaye. Twebwe dusingorane na Leta y'Urundi. Na Red Tabara ifite ibibazo na Leta y'Urundi. Nicyo gituma tuvuga twicara na Leta y'Urundi kugira dutore inyishu twese hamwe ku bibazo byo mu Burundi. Hamwe rero Leta bareho giri nguvu igasenya ubutegetsi bw'u Burundi, nimwibaza yuko je nzohurira.
Ni ukuvuga
naho niho aho niho mpagaze rero.
Hanyuma abayibe
n'iyemezo duhagaze
abayibege kakuna
no dufitaniye na Leta bara nta ariko twebwe turemeza yuko Leta barirwanya Leta y'u Burundi na twe tuko turarwanya Leta y'u Burundi biciye mu nzira za politiki.
Nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dufise abarenga ijana batungikiye ama message yabo kugira ngo dushobore kubakura, ariko tuje ku mirongo ya telefone. Alexis Nduhije Mudukunde mu cyemu za muri shuri tubazo twabo. Turahera kuri Ferdinand. Ferdinand ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye Ferdinand?
Ni mu muri Turukana mu intara ya Turukana iri muri Kenya.
Intara ya Turukana iri muri Kenya, havugwa amakinga muri Kenya.
Tumeze neza, uretse akazuba gusa umwenda ukararenga.
Akabazo kwa Alexi Sinduhije wa MST twagutumire muri isanga y'uno munsi.
Ego banje kumuhamwiriwe.
Arakumva.
Yumwiriwe mutama murongo w'umugambo w'MST.
Muhinga bw'ijima dufashe bo gure mikro yi.
Ngire ko akabazo.
Ego gira ko akabazo.
Kuba abantu babagenye ibicocoro byahoze mu mugambwe uri ku butegetsi w'u Burundi ari hose ne DFD. Kuba bari biyumvire kuganira na Leta numva ari byiza cyane, kuko kuganira iyo umuntu ariko araganira n'ubundi abagomba gusohora ingorane isanzwe ihari. Ariko nagomba kumubaza hamwe ibyo biganiro byokwanywa na Leta y'u Burundi biteguye cyangwa biteguye kudaca bakora iki.
Urakoze, ugire umunsi mwiza ngaho muri Kenya Ferdinand. Ego Sinduhije umanya ni rwanyu.
Hamwe Leta y'u Burundi yokwanka ibiganiro tuzobandanya twirwanya, tuzobandanya twirwanya mu bya politike, tuzobandanya duhimiriza Abarundi kuva mu bwoba. Kuko ejo bitebuke Abarundi bazote bahave mu bwoba, irya Leta bayihagurukire bayigwanye, bayigwanye biciye mu myiyerekano, biciye mu kwanga kuja ku kazi, biciye mu kureka kurema amasoko. Ivyo bizote babishike ko Abarundi bazote bahave mu bwoba. Abarundi ntibazokwama bemera akaja karenganyo, ntibazokwama bemera inzara, ntibazokwama bemera yuko abana babo bapfira mu maso kubera inzara cyangwa bijya kubanyaga ibyabo, kubanyaga amazu, kubanyaga amatungo. Bizotegerezwa guhagarara. Rero tuzobandanya duhimiriza Abarundi. Abandi nabo bariko baragwanya Leta nabone tuzobandanya nabone tugerageza kuraba yuko dushobora gukorera hamwe twese kugira ngo turwanye Leta dushikaho tuzoyirandurana n'imizi.
Hariho ako kabazo yarabajije Ferdinand Kananje nongeye ko akanje ONU yaragerageje yasiragerageza muri atsiko ibyo biganiro bitakunze ko Leta y'u Burundi yemera ko mwicarana mukaganira. Niko mubibona. Hanyuma inguvu
ubu tusaba yuko yase ahubwo yobifata mu minwe tukagiranira ibiganiro tukava muri izi ngorane.
Hama inguvu Kenya
mugabo bigeze igerageza n'ikintu na kimwe.
Kenyatta inguvu mbona azogira muri ivyo EAC itashoboye kugira muri kahise zihagaze kuki zizere biri hehe vy'uko ico bamwe batakoze we azogishobora nka nk'umukuru wa EAC kuri noncuro.
Bon, ubwa mbere barashobora gufatira ibihano Leta y'u Burundi babishatse kugira ngo bayigondoze ije mu biganiro, kugira ngo Leta y'u Burundi ya kera yatwarwa na Buyoya ije mu biganiro barefatiye ibihano yaje mu biganiro hamwe na n'imigambo ndetse icyo gihe yari imigambo ya Frodebu n'indi migambo yita JTC barefatiye ibihano iraje mu biganiro turashika kuri kijya kurajya amasezerano ya Arusha n'ubu babikeneye babishatse bashatse kubishyiramo ingufu bo bikora bakagira barashobora gufatira ibihano leta y'u Burundi iyo mu gihe yokwanga kuja mu biganiro ikazoteba ikemera ikagondoza ikagenda mu biganiro tukavugana kandi ibiganiro twukora nivyomara imyaka nka birya biganiro vy'Arusha kuko ibintu vy'u Burundi vyaravuzwe vyaraheze igihambaye ubutegetsi bazobubisikanya ko mute biciye mu matora niko babitwabimeze y'Arusha nibaze twicare duhereze ubutegetsi abanyagihugu abari bo bonyene bitorera ababatwara ndabisubiyemo bitorera ababatwara
ivyo bibaye bakemera mu kayaga ayo matora dufate nk'ivyo biganiro baravyemeye birabaye amatora muvuga ati ivyabaye ntimunavyemera mu 2020 ayo matora muzoreka babandanye iyo manda ihere muri 2027 hama baze babandaniriza ku bindi canke vyiza vyose bigwamo imbere yuko ico kiringo kigeze
bo izibiringo ntavyo turimo tushobora kuvuga ngo ni bivyiza nuko boza tukicara tukavugana hanyuma ariyo iyo nduze iyo manda y'iwabo bagashaka bakayigeza ivyo singorane igihambaye ndabigarutse ko nuko bemera bakaza tukicara tukavugana tukagirana ibiganiro vy'ingene amatora azogenda amatora atazokwigera asubira kwibwa gushiraho ibintu bizotuma amatora atazosubira kwiba tukabibyumvikana hanyuma ibintu vy'ibijiri vy'amadele vy'ibiringo ngo ibiringo ngongo manda zabo canke ibihumbi bibiri n'indwi sivyo bikenewe cane ibikenewe cane nuko twicara ibiringo tuzobishinga ari uko twamaze kumvikana
Rafise na Musavyi kundi murongo wa telefone Musavyi ikaze ku ishuri rya Amerika.
Ego nuwe cyane.
Ndi buherehe Musavyi.
Je ndi mu Burundi.
Mu Burundi ahagana he nimba atari banga.
Oya si banga ndi muri ara Shanguzi.
Nkabazo kawe ka Alexis Nduhije twagutumira uno munsi muri Isanga.
Ego, je ndi se turazo tubiri twonyene twa ngomba ko ukomubaza. Nariko ndamukurikira ku bintu yari karavuga. Sinzi ko munyumva.
Turiko turakumva turiko twanka kukuvugira mu kugira ivyumviro vyawe ntitubitwari n'amaju.
Ego, nariko ndumviriza ivyo yari karavuga. Ariko ngarutse nyuma gatoya. No kuvuga kenshi yari karavuga ibintu aravuga yuko mu Burundi hariho abantu usanga bahohoterwa bakanyagwa ibintu ngo ugasanga ubwigenge ibyo bita droit d'expression nta bihari akavuga ibintu byinshi ariko jewe hari ikibazo nashaka kumubaza kijanye n'ibyo bintu avuga yuko ata bwigenge ata droit d'expression ihari rero nashaka nishure ku kibazo hariho igihe nigeze gutanga ikiganiro kuri kabizi ariko umwe n'umunyeshamakuru bita Serge Nibizi hanyuma kugeza yaho donko amukopira ko
wewe Musavyi utuze kwibanda tuze kuguma dushimikira kuvya rino kete dushimikire kuvya ibiganiro bariko aravuga bashaka kuronkana leta y'u Burundi ivyo bindi ugomba kudutwaramo ndumva tutaza kwijamo nimba ushaka ko agaruka kuco ashatse kuvuga mukubwa ko atakwidegenza ko ari mu Burundi ubitomora ariko ntama ivyo bibazo ugiye kutujana namo sivyo turi muno munsi akabazo kakabiri
washaka icyo kibazo womureka kagiheza ngakimwishura ndangora
sawa ariko ugitomore kandi mugabo nimba biza kuzana izindi mpari tutarimo muri kino kiganiro nta byanzo kwemera
oya namari bitera namari bitera rero nagomba kumubaza none kubera iki baharanira ibintu yuko donko bayicho bita droit debis prince aroroke nabo mu byo baharanira usanga rimwe rimwe bishika donko ntibabikurikije hanyuma akabazo ka kabiri nako nibibi ego nibibi ntibariko baravuga ku bintu bijanye ngo nuko hoba ibiganiro ngo hagati ya leta y'u Burundi ngo nabo ngo yuko ngo bibaye ngombwa yuko ngo busaba ngo akarere ngo yase ngo kubera ngo ni ngo byanga ngo byarayinaniye ngo kugira ngo bafatire ngo bihano ngo Burundi ngo nabo yo yango ngo bamufatire ibihano ngo kugira ngo yemere ibiganiye eske none Alexis ishinduhije ko mama numva kenshi iyo muri mwama mushira ibidomo ibintu by'ibihano imbere ariko uko koba ari gukunda donko abenegihugu bo mu Burundi muzi n'ingaruka mbi ibihano bigirira abenegihugu
urakoze ugira umunsi mwiza musavyi
ego
sinduhije akabazo ka duga
kwicambere yavuze ikiganiro muri kabizi twagiranye na Serge hanyuma Serge yavuze wenyine ko Serge yakufye mikro bon ndasubiramo ibyo nagombye kuvuga kijya gihe mu bisanzwe nuko n'abamenyesha makuru bonyine batashatse bagize ibintu bita solidarite negative mu bisanzwe birabujijwe mu mwuga wo kumenyesha makuru yuko umuntu yima ijambo umumenyesha makuru ririma ijambo umuntu umunyagihugu
kiretse iyo ariko atwara mu majambo ashobora gucanishamwo abantu canke binyuranye n'umurongo
aravuga amajambo ashobora gucanisha ashobora gutuma ntashobora kumwima ijambo urumva rero Serge niwe yanyatse ijambo ndamubwira nuko batabyumvise ndamubwira niwe yanyatse ijambo nizosubira gukora nagomba kumubwira yuko atazokora nk'umumenyesha makuru azoba yagize ikosa grave ni ukuvuga bamutegeka kijya gihe bari gutegereza kumuhana n'ubu ndabishimangiye nta mumenyesha makuru yima ijambo umunyagihugu umumenyesha makuru ntakubwira ko mikro umunyagihugu
kiretse binyuranye iyo binyuranye n'umurongo canke n'ibitari vyo bariko baravugira mu kiganiro
kandi sinariko ndavuga ibintu vyotuma abantu bacanamo ariko ndavuga ibintu bitumbereye ibintu bishobora kubaka nagomba yuko abantu bavyumva neza kandi kijya gihe kuko nabonye yuko n'abamenyesha makuru batantahuye bananditse ikete yo kumusaba ikigongo ko nimba noba namurengeye akarindwi ivyo biraheza ibi navyo ariko aravuga by'ibihano ko bibabaza abanyagihugu abanyagihugu ababaza cyane ntibagira abatwara naho n'ubu atabihano bihari abanyagihugu barababaye kandi barababaye cyane gusumba rero urumva si kuvuga yuko bazanye bashyizeho ibihano byotuma bitora inyishu ku ngorane barimo bagatora bakazivamo ko bababaye n'ubu abanyagihugu barababaye abanyagihugu bararenganywa abanyagihugu baricwa abanyagihugu barangazwa abanyagihugu baranyagwa ivyabo uyo arashobora kuba ari mu basendebebebe cyangwa afite ibyo bamuha cyangwa afite ibyo abasaba nta ngorane ni byiza mugabo ndaje kuvuga ngo abanyagihugu no munsi babaye abanyagihugu barababaye n'ubwo boza n'ibihano ego vyobabaza ntivyobabaza kurusha uko ubu babaye
ego ntitona kwemeza umugambwe arimwe atabitwemereye wewe canke atavyivugiye hari igihe wasanga atariko biri reka tuje kwa Thierry nako Thierry ikaze kuje ujya Amerika
ego murakoze cyane
aho uherereye ni he
ego je ndi mu gisagara cya Bujumbura I Burundi
akabazo kawe kwa Alexis Nduhije
ego tewe ngirageje kumu kubaza cyane cyane kuko nayo nabonye mu mwashije ego yavuze yuko mu Burundi n'undi umutekano atawo ibyo yatubwiye ariko jewe ndiko ndaraba ibimenye neza abanyepolitike usanga bameze ukuntu jewe ndiko ndaraba umerereye umutekano umeze neza kandi mu Burundi bwose umutekano umeze neza nta kibazo
mbandanya akabazo kawe rero
ego nashaka ndamubaze ashaka iki agamije iki nimba ashaka ibiganiro natari Burundi hanyuma bazomwakira nkuko bakiriye abandi gusa kwitwara nabi imbere y'abanyagihugu rega si bose si twese dushimye ibyo aragishinduye ibyo avuga kandi koko ibyo avuga ibyivuga tukiwe ntabwo twabishyigikira nk'uko nyine turabanyagihugu turazi amateka yiwe i Burundi turazi ko atakamara
ariko wivugire nkawe Thierry ntuvugire abanyagihugu bandi batagutumye ubwire umusimiza Thierry
Nego
Alexis Nduhije Thierry akabazo kiwe ati mutahe mu Burundi ari nkamwe Kinyate basaba ati mugende mubivuganire mu Burundi mwitegure kujayo bwa Alexis Nduhije Thierry ubwire umusimiza turagusezerera kwishaka ku iradiyo
ubwa mbere yavuze by'umutekano umutekano w'ubwoba nuba ari umutekano turazi ko abarundi bose batekewe n'ubwoba n'uyo Thierry yavuze ivyo avuga gutyo ariko aravuga kubera ko usanga nawe nagomba gukiza gatwe kiwe muri abashaka kuvuga iz'ukuri umutekano w'ubwoba n'ubu umutekano hanyuma igihugu abantu bafise inzara haba hariho insecurity alimentaire iyo yose ni iby'umutekano muke wala icyo ni cya mbere zozozo n'ibintu bigaragara we arashobora kwidubiriza iwe mugabo urumva n'ibintu biboneka mu Burundi niko bimeze hanyuma ariko aravuga yuko umuntu yotaha turi igihugu cyacu icyo gihugu nta muntu n'umwe ari nyene cyo kurusha uwundi twese icyo gihugu ni icyacu kandi turagikunda kandi twifuza gutaha mugabo mbi dushaka gutaha tugenda turakebaguzwa nicaha gutaha dufise ubwoba nicaha gutaha ngo abantu abategetsi baduhonyangeza kanoya tuzotaha ari uko ivyiyumviro vyacu dushobora kubivugira habona dushobora guhiganwa n'umugambo uri ku butegetsi ukadutsinda cyangwa tukawutsinda tuwutsinze ukatubisa ku butegetsi badutsinze bakabandanya n'ivyo rero Kenyatta avuze ati ni mutaha arabizi ingene abantu bataha ingene bikogwa arabizi ingene bikogwa bategereza gutaha bari mu mutekano kandi bategereza gutaha ivyo bumvikanye bishirwa mu ngiro muri uyo mwanya nyine n'ivyo urumva ntidushaka gutaha tukebaguze mugabo igihugu cyacu turagishaka tuzoteba tubitahemo tutagenda dukebaguze
reka twakire na James ku yundi murongo wa telefone James ikaze ku ijwi rya Amerika uri muri Zambia uduze ijwi ryawe Zambia amagana sabwe
kumu kwa mokoto
akabazo kawe
akabazo kanje no bazare gusisi ndo hije none inzira y'ibiganiro mate y'igihugu cyacu abona ko yo muti urashe bizotinda bigashoboka nicyo kibazo kinotumubaza cyane kuko ndabona yuko umukuru w'igihugu ibibazo n'abandi bafatanya kurongo batatu aba bemeranyije inzira y'ibiganiro kabisa ikibazo cyanjye niko none inzira y'ibiganiro bazotinda bayemera bajya abantu batwara igihugu cyacu
ugira umunsi mwiza ngaho Lusaka Zambia James
ta
ugira umunsi mwiza ngaho muri Lusaka Zambia
ta murakoze cyane
yego sinduhije akabuzo ka James muri Zambia
Sindi nguze ko numvise byose wamfasha
yavuga yavuze muri makengo muribaza ko yagutegetse bw'i Burundi buzava mu bemera ko muganira cyo nzira y'ibiganiro niyo mubona irashe ishobora gutorera umutsi kubwiwe akekeranya ko bazava bemera ibiganiro
arakekeranya canke abona ko batazobivyemera bo reka dufate
asa nkaho atanavyemera ko bizokunda kibaza nimba tayindinzira
dufate ko bazovyanga ni ni kibazo cyari kimwe giburiye na kijya uwo muri Kenya yabajije yari Turkana barashobora kuvyanga mugabo bazotera bavyemezwe Uburundi nta nguvu ufise kurusha leta kajanisha miryango ya Afrika y'Epfo ya apartheid yari ifite ingufu nyinshi kurusha washaka bari bafise yari na puissance nucléaire kigali mugabo yari icaye iravugana n'abirabure yasuzugura baravugana barakoze nyinshi barajya mu matora kandi abirabure barabandanya bagira demokrasi ntibashitse mu gukora ni benshi ngo bace babohotera abazungu ni bake amatora meza agenda neza mu Burundi nicyo kimwe nicyo turondera amatora abari ku butegetsi bama bavuga yuko bava mu nduzeye mu bwoko bw'abarundi benshi rero kwari none kubera ikibanga gutegura amakomica kubera ikibanga kwicara natwe ngo dutegure amatora meza abarundi bonyene baje gitorere abo bashaka kubera batemera kwicara rero urumva rero leta y'u Burundi nta nguvu ifise kurusha ibihugu byinshi Afurika y'Epfo yaricaye iravugana nizeye hari ibindi bihugu byinshi bitari bike byicaye biravugana nabo colonization mubibaza yuko abazungu twabarusha ingufu mugabo barateze baricara turumvikana turagira amatora baragenda urumva rero intwaro nka zijya zirateba zigasendwa bazoteba bemere bicare tuvugane bagende bagende ku meza nibanga nabo bakagiburiza ku butegetsi ngo ni ingufu ngo asi ingufu ngo z'umurengera zizoteba zibaherane n'abantu byitwa yuko bavuga ngo barabarwanira nabone babarwanira kubera ubwoba barashonje n'abari mu mbonera kure barashonje bose barashonje hazugera igihe burya butegetsi bazobusenya bakagenda nabyo
turafise Elia ku yindi murongo wa telefone Eli ikaze uherere he Eli
ni Kampala Uganda
barambye ni wowe Elia ndayihimbaze tanki turasundi mu ndahimbaze turindi uri ndayihimbaze
yes nige
akabazo kawe kwa Alexis Nduhije
okay akabazo kugambe na mbe ndamu kijumu kimwe abantu bamwe bamwe hatwego abona turi no munsi turi mahanga tutabishikira tubishaka yadumwe ni zero byo kwa mu gihugu cyacu ni zero ngubu no muri za politike mu kishu kama pete yanditswe kuva na kera mu gakoresha ingufu zo kugirana na leta y'ubundi kabyanga ni zero ngubu no munsi bitanga mu zero wakazoga muri politike y'u Burundi ikindi nacyo interahamwe no kubatera intege tukabashimira ku bikorwa byiza mugira kugira ngo amahoro n'umutekano agaruke mu gihugu nyafurika
ugira umunsi mwiza ngaho Uganda
murakoze nawe
Alex mikro ni gwanyu
bon ubwa mbere na mbere turakora ibishoboka mu biraba diplomasi turavugana n'ibihugu bitari bike kugira ngo bifashe kugira ngo kiriya kibazo cy'u Burundi kize gitore inyisho icyo ni cya mbere twovuga yuko izo ari nguvu tugerageza gukoresha mucamo izindi nguvu nazo inguvu zirubakwa Elia inguvu zirubakwa ndizo kubakwa gusana Alexis ndizo kubakwa n'abarundi bose bababajwe n'ibi biriko biraba mu Burundi inguvu zirarondegwa zirubakwa ibi ndiko ndavuga ejo hari na arabangi bazo bivuga bazo babubatse izo nguvu zishobora kugwanya iyo leta iyo leta niyagumaho irenganya abarundi bazotuba bahaguruke bayigwanya izo nguvu rero zirubakwa zubakwa n'abantu bose bumva yuko ibibazo byo mu Burundi barabaje rero ndateye akamo abarundi bose ko botangura n'ubu gutangura kuzubaka izo nguvu kugira ngo ziboneke zishobore gusenya iyo leta.
Tafite Emmanuel na wenye ni kuindi mwungu wa telefone. Emmanuel, ikaze kujugi Amerika.
Okay, muna kwa vichani.
Uhedede yene Emmanuel?
Merede ya muli Zambia.
Zambia, Lusaka. Akabazo kawe kwa Alexis ndu hitu?
Akabazo na listi kwe.
Turakumva. Emmanuel, uratari ngao? Emmanuel turamutakaje ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma baramugarukana canke batronderere abandi Alexis Nduhije muti akarere karabega fatire ibihano yase ni mu gihe amakunga atandukanye umuryango umwe bwa Buraya bari kubarorosha basa nk'abavana ibihano ku Burundi ivyo bihano vya yase bizongira inguvu nyabaki mu gihe hari urundi ruhande rusanga ruriko ruravana ko ivyo bihano igihugu c'u Burundi.
Bon izo vuga siko jenda bizi umwe bwa Buraya yego bwarakuyeho ibyo twita ibihano mugabo sinabonye imvura y'amafaranga yacikoroka ijya mu makese ya leta y'u Burundi amafaranga twabonye menshi bakoroye urumva ni kuvuga yuko baracagiranira nabone ibiganiro muri izo biganiro bagiranira na leta naho batabitubwira harimo izo guhimiriza leta yuko yumvikana nabo bafitaniye amatati nta gihugu gitwagwa kuriya amakungu ashobora kubandanya agifasha urumva baravuze yuko ibihano byavuye mugabo bashaka kumvikana uko Uburundi buzotwagwa ivyo rero twe dusaba ntibigoye dusaba ko twicarana tukumvikana uko amatora atibwa azotegurwa atigera yibwa na rimwe mumenye neza yuko abarundi kuva na kera kuva bashikiye intare kwikukira bamye basaba amatora ndabibibutse kuva muri leta leta y'igikenye yo muri 1966 y'abasirikare ishingwa abarundi bamye basaba amatora mushaka kuri ndadaye aratse baratsinda arayazira arapfa hanyuma tuja mu ntambara kubera ibibazo by'amatora n'ubu dufise ibibazo by'amatora kubera ubutegetsi budufukamye mu nda bukadufukama kugakana ku nguvu gushaka amatora abarundi bonyene bitorere aba batwara izo nazo tuzo kwicara tuvyumvikane niyarusha n'ivyo bari bashinze sendedeve dishitse ira barayitora hanyuma kuva bayitoye iyanga kuva ku butegetsi yizizira ku butegetsi ku nguvu yama yiba amatora dushaka kwicara tuyibuze kwiba amatora.
Muvuga ko kubwanya umuto uvuga ko Burundi ruko ravanwa mu bihano na Union Européenne n'impande zitandukanye
sije twavuze yuko Burundi ba ibihano byarahavuye ariko nta mahera tubona y'imfashanyo yakurikiye ni kuvuga yuko bakiriko baragiranira ibiganiro kugira ngo abarundi baze bashire mu ngiro ibyo babasaba leta y'u Burundi ishire mu ngiro ivyo leta ishiramu rya buraya ibasaba
hama iyo ntambwe uburundi buri ko mu vyerekeye imigenderanire ya kidiplomasiya hagati y'urundi na babafasha izo nivyo mu Burundi hariho nk'imfashanyo zigicishwa mu ONG atandukanye imbere yuko zihabwa iminwe ya leta ngo izifate mu minwe gutyo gutyo ariko aho bigeze ubu muri uko gusa nk'ukunagura imigenderanire hagati izo mpande zibiri zitarabanagiza kuva mu 2015 muhavuga ku Kigali Alexis Nduhije
na hari icyo no bivuga ko harama jambo menshi gusa avugwa n'abategetsi b'u Burundi ariko ibikogwa ntabiriho hanyuma u Burundi buragerageza kuva muri izoleme kugira ngo umukuru w'igihugu araje mu manama aragenda hose mugabo si ukuvuga ngo imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu byinshi bimeze neza cyane sibyo sibyo na gato
imyaka ibiri yaraheze mu kwezi muri kuno kwezi kwirahera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asubiriye wahoze atwara ico gihugu c'u Burundi yashengeye Pierre Nkurunziza manda yiwe imyaka ibiri amaze ku butegetsi iyo muyivuga kwiki nta kirahinduka inyuma y'imyaka ibiri vyarunyuwe canke bimeze gute
Evariste Ndayishimiye ntaco nta na kimwe ndabona yahinduye mu Burundi nawe narazivugira yuko akora mu nzira ya sekuru ngo Nkurunziza ni sekuru urumva yavuze ngo ngora ngo mu nzira ya sogo uyo sekuru nawe akaba yari yakora nabi nawe ntiyoza akora byiza akora nka sekuru rero urumva nta Evariste Ndayishimiye nta Nkurunziza byose mu cyo kimwe
hari umukunzi wundi w'ijuru rya Amerika duse ku murongo wa telefone muhinga bw'izima sashe kumva izina bambariye ariko uratwumva urinde uherere he
hola
sabye
hola
witwa nde
uvuze
witwa gute muhinga bw'izima bambwiye izina ryawe ariko sinaryumvise neza witwa gute
Pascal Laporte
Pascal uherere he ga Pascal
Pascal
uherereye hehe
halo
turiko turakumva
mu Burundi
akabazo kawe akabazo kawe
halo
turiko turakumva baza akabazo kawe
ndakumva neza halo
twe turiko turakumva uriko uratwumva
halo
ndumva tutariko turumvikana na Pascal ku murongo wa telefone uratwumvaga Pascal hariko aratwumva ku murongo wa telefone rika turaza kumugaruka ko hanyuma Alexis Nduhije umugambwe wanyu bite vyawo muri kino gihe n'imigenderanire y'u Burundi turazi ko wari warafuswe hari icizere cyo kuzokongera kwemererwa gukorwa ukemegwa n'amategeko y'u Burundi
umugambwe wemeze ntiwafuswe barawuhagaritse mu kiringo cy'amezi atandatu hanyuma icyo kiringo kirarengana hanyuma babandanya babuza yuko ukora ntibafuse kandi ntiwemerewe urumva n'ibyo byose n'ingorane ariko rero umugambo burya ntugendera mu mpapuro umugambo ugendera mu mitima y'abantu umugambo MSD uri mu mitima y'abantu abarundi batari bake n'aba MSD bamwe bari mu Burundi benshi cyane bari mu Burundi abanywanyi bacu benshi cyane bari mu Burundi abandi barahunze umugambwe tubandanya tuwukorera dukorana hariho abanywanyi batari bake mu Burundi turavugana niyo batubwira ibihari nabone tukababwira tukabaremesha tukanabasaba n'ubu mfatiye n'aka kanya ndabibutse babandanye baremesha ikiyago bigisha n'umugambwe uko bamwe babigira mu ndisho umugambo rero ubandanya uhari uri mu mitima y'abantu kandi nta muntu azowusenya umugambo nta muntu azowusenya uzobandanya turibaza yuko mu gihe twubwira imigambi yacu abarundi bashobora kuyishima baturetse tukabwira imigambi yacu abarundi tukaja guhiganwa n'indi migambi abarundi batari bake bashobora gushima imigambi yacu
mu bari mu Burundi muvugana babayeho gute boroherezwa gute mu kibano abatandukanye bari mu busho bahagaritswe kuva mu 2015 bamerewe gute mu busho bwabo iyo bari hatandukanye makuru mura yaronka bavuga gute ku rubuga ko vyifashe gute
abanyanyi ba MSD ntiboroherewe na gatoyi ngo kubivuze ari abafunzwe bari mu mubabaro hariho n'abaciriwe imanza baraziheza baciriwe umunyororo barawuheza mugabo baranga kubarekura urumva nkako n'akarenganyo gateye ubwoba cyane hariho abandi batigeze baciriwe baciriwe n'imanza bakiri mu munyororo urumva ibyo byose n'akarenganyo nibyo tuzo dushaka kuvugana na leta abandi banywanyi bamwe bagenda n'ubwoba abandi hariho abagerageza kubandanya bakorera umugambwe mu kinyegero turabikurikirana neza ariko naho biri uko bizotera bihere
hari intambwe muri atera yo gusaba leta y'u Burundi kugira ngo ico mwahakanye ko ari kuhagarika kufutwa bisubire mu mategeko basubire kubemerera abanywanyi bawe nubwo mutaba muri mu gihugu bobo bemegwerwe gukora inama zitandukanye bemeregwe gukora ku mugaragaro mu gihugu cy'u Burundi
ibyo twarabisabye kenshi cyane leta y'u Burundi ntiyigeze ibishyira mu ngiro urumva ntizoshobora kubishyira mu ngiro tuticaye ngo twumvikane wese n'imigambo yose ngo dutorere inyishu ibibazo bitwegwa
tusubire ku mirongo ya telefone mu bihinga bw'ivyuma ndabona bafite ikibazo cyo gutora abariko baratrondera barenga 200 kuri Facebook ariko reka twumve ko Benjamin we dushaka kumvikana Benjamin ikaze ku Jugu ya Amerika uratwumva
Okay, ndara mu fukana ndabo bane zaka.
Uherere he Benjamin?
Ni bane neza?
Uherere ya manja he?
Ndabomba.
Uherere he?
Abanumbere muri Afrika.
Muri Afrika yepfo, akabazo kawe kwa Alexis Nduhije twagutumiriye.
Akabazo nakonga kumibari nda. Uko hari abantu benshi akirekire tsari mu Burundi naba kamatsi kirekire akaba tari yari ndeje bayi iteguriye kusubirayo
uvuze ngo gute sintahuye ntituko turakumva ngo gute
halo
uvuze ngo gute ntitukumva neza
bado cyanze nagomba kumwibariza nyakubahare ko hari abantu bari mu Burundi yewe bari kuroboka ko kuba atomba guhabuza igihugu yabayiteguriye gusubirayo kuba
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Afurika y'Epfo
halo
urakoze ngaho muri Afurika y'Epfo ugira umunsi mwiza reka tuguhe sinduhije kwishura Alexis turasaba imbabazi ngira urumva ko dusite ingorane y'amatelefone hamwe n'ahandi atari kwarumvikana neza ariko ngira uri kurumva ibyo bakubaza akabazo ka Benjamin muri Afrika y'Epfo
yabajije Benjamin abazize yuko niteguriye gutaha vuba
yego
imbunzi ahi mwisi yose imbunzi yose yama irota gutaha urumva ndi mbunzi abarundi benshi barahunze bose barota gutaha urumva byo shika vuba ko dutaha nivyo vyoba ari vyiza kurusha ni navyo duharanira iminsi yose tuvyuka mu gitondo dukora tugomba gukorera cyane kugira ngo bize bishike dutahe mu gihugu cyacu nivyo twama dukora icyo rero turiko ni uko dutaha tudataha dukebaguza nuko dutaha dufite ijambo dushobora kuvuga ibyo twiyumvira akari ku mutima tukagaserura ahabona tudatinya ngo baradupfunga cyangwa ngo baratwice nibyo rero turiko turarwanira hanyuma turifuza ko binyaruka ariko uko tubyifuza siko bishobora kumera mugabo ku bwacu turifuza yuko twotaha vuba
Ego. Hariho undi mu kunzi w'ijuru rya Amerika twandikiye kuri Facebook abaza ngo inzira yo gutabice mu bigwanisho yo murayivuga kwiki?
Inzira yo gutaha abantu baciye mu bigwanisho ni imwe mu nzira zikogwa abantu benshi baratashe baciye mu bigwanisho fendebebebe yatashe kubera yaciye mu bigwanisho umugambo FPR wafite ku butegetsi kubera yaciye mu bigwanisho ariyo inzira ni imwe mu nzira iyo abantu babuze uko bagira batora kugira ngo bashike ku nguzeye kubyo baharanira amanduze yawe ya politiki twebwe mu nzira twatoye twe dutora yuko ibigwanisho atari programme politiki intambara atari programme politiki twe dushaka yuko dushika ku butegetsi duciye mu biganiro kandi twaciye mu matora nibyo twe turondera hanyuma abafata inzira y'ibigwanisho turabasomera kuko bafashe nabone baba bariko baragwanya ubwo butegetsi bwo mu Burundi.
Turafise Alex canke Alexi urantunga nimba ndabivuze nayo muhinga bw'ivyuma ariko uko tutariko turumvikana neza. Alexi uratwumva? Ni Alexi ni Alexi. Okay, Alexi uherereye he?
Ewe mbereye nayo ubi kabasanzwe icegera cyutwara abarundi baba hamwe nayo abo twisaba cyo.
Akabazo kawe kwa Alexis sinduhije.
O mande kura musa mutumiye Alexis ubike. Ikibazo cya Binani kuko nabonye ko mwandikiye umukuru w'igihugu cyane muri Kenya asaba ibiganiro umukuru w'igihugu ngiye kunganiza nje akaba tuna n'isi ya Alexis cyangwa ibyo ni mazina nago manda babaze ireka ko mutandiki umukuru w'igihugu rero je namwe mbona umukuru w'igihugu abahamagara kandi murabona ko bari karakora kwa Alexis kuri iki n'uko kwandikira n'umugira ngo mwandikire umukuru w'igihugu murabe kuri ubu bishya mugiye ko mukeneye kutamubira ko je ndabizi ko hariho neza tatu ane aheze yarahamagaye abantu bose ibyo bari hanze y'igihugu cyangwa basinzwa neza politiki neza mu Burundi nta turimo kwandikira umukuru w'igihugu direkite nyuma mukaraba ukuntu abishyura ava ariko nandikira umukuru w'igihugu cyane muri Kenya hajije akarere ka East Africa
urakoze Alex
kandi kabantu bagiye batabizi mu Burundi
yego
ma bona Alexis Ruhije nagomba ndababaze kuko abajene benshi bitumbura bari babizeye cyane kandi umugambo wa MSC ni umugambo wari ukomeye cyane hamwe n'iradiyo za Westria nagomba ndababaze mbega ubu ibiganiro muri ko murasaba ibyo ni ikintu mumumariye z'abanyagihugu bari mu ibarabara niyo bihe ikintu bamariye ni ikintu bafasha ni ikintu banabahanura n'ubu
ubwira umusimiza ngaho Nairobi muri Kenya Alexi wavuze ko twara diaspora yo muri Kenya yego sinduhije mwumvise akabazo ka Alexi w'i Nairobi ngo twara abarundi
uraza kumfasha ikibazo cya kabiri sinacumvise neza mugabo reka icya mbere nagihere ko yavuze ko tukwandikira umukuru w'igihugu iyo umuntu yakwije utwawe hanyuma akabandanya akwereka igikenye ciwe ko yagutwaye ibitwawe ku nguvu kandi akabandanya ashaka kukwereka yuko ashobora no kukwica niwe uja gusaba utwawe cyange ugenda gutakambira abashinga naye kugira ngo bagusabire utwawe bagutwaye ku nguvu yobe rero nushobora kuja gutakambira nzendebebebe cyangwa umukuru w'igihugu ari bo badutwaye agateka kacu twe dushaka ko badusubiza agateka kacu dushaka ko badusubiza agateka k'abarundi bose ko bakabasubiza ko badutwaye ivyacu badutwara n'agateka baratwangaza nibo tuca kandi kuja gusaba ari bo bazi ivyo bakoze kuduhamagara wewe urahamagara abantu wanyaze ivyabo byose ukangaza watuvuga ngo cangaha ngo nimuze tu Muni muze, mumurabana bazinduze. Sindi turabana bibi. Turabana bibi. Turabana bibi. Ubu rero bidushobora kujya gutakambira umuntu yadutwaye ijacu.
Ngira ngo
iyo araba arashinga nawe. Ko adusabira ivyo yadutwaye. Nico gituma wandikira abandi.
Akabajuka
cyakiri kinacumvise
neza. Ikibazo cha kabiri yavuga ngo IMST barayikunda ngo na RPA ngo none muri ko murafasha iki abo batandukanye bari ngaho bari babizeye bari mu yavuze ngo nabari mu n'abari mu mabara baratandukanye.
Bo, nivyo izo turiko ibivyo se turiko turakora mu kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu twese dushobore gukora izo twabura dukora dushobore no gushyira mu ngiro imigambi dufitiye igihugu abarundi nibadutora tuzushyira mu ngiro imigambi dufitiye igihugu kandi uburundi bwiza burashoboka uburundi butari mu bwoba burashoboka uburundi butari mu karenganyo burashoboka uburundi butari mu inzara burashoboka uburundi buri mu kazi abana bagaheza amashuri akaronka kazi bagakora bakitunganya bagatunga imiryango nabone ubwo burundi burashoboka nivyo dushaka kubaka
reka twakire na Fleury Fleury kaze ku jugi America Fleury uratwumva
ego ndabumva dagitambo ndamukicho mutumira
uherereye Fleury
ewe ndi mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura
akabazo kawe kandi wihuta kugira ngo turonke umanye gusezera sinduhije
ego mu byaje gushikiriza avuze ati hamwe bo basubiza ibyo babatwaye mu byo babatwaye harimo umugambwe hakaba nuko bo barashizwe ku ntonde zo gukurikiranwa n'ubutungane ibyo bibiri babo hamwe uretse Burundi bibasubiza baremeye kubuca ejo mu gatondo batahi Bujumbura kandi naco nyarukije ndamubaze kindi n'igiki biteze canke basaba canke bosa mu biganiro nka mu Leta y'u Burundi yora ari no munsi bemereye ibyo basaba murakoze
urakoze Fleury i Bujumbura sinduhije umfashe wishure Fleury mu munota umwe kugira ndo nkumanye kugusezera neza
okay ubwa mbere navuze neza ko nje badutwaye se umugambo gusa si baradutwaye na gateka baradutwaye ijambo baradutwaye byose urumva rero ivyo nivyo dutegerezwa kwicarana kugira ngo twumvikane uko nitwumvikana amatora uko azogenda batayiba bazoba badusubije agateka bazoba basubije agateka abarundi bose bazoba basubije ijambo abarundi bose uko ijambo ryabo ni kujya kujya gutora bagatora ubatwara iyo abatwaye nayo bakamugoboza ni ibyo turondera icyo ni cya mbere ikindi cya kabiri umengo aravuga ati ngo hamwe ngo babwira ngo buce bataha tuzotaha ari uko twumvikanye neza na Leta y'u Burundi iz'amatora uko azogenda amatora atiba kandi ibyo ntitwabishika ko tuzajya dutaha bizoca bishyirwa mu ngiro kubera ko twazumvikanye hanyuma ntidutahe dukebaguzo dutahe dufite ijambo mu gihugu cyacu
yego tusa nk'abariko barasoza kino kiganiro rero akajambo kanyu ka nyuma dufatiye ku byo mwandikiye uburu nka president wa EAC dufatiye ku byo mwamusavye dufatiye ku bitandukanye mu mugambwe wanyu MST nubwahe butumwa mutanze na kajambo ka nyuma ko ariko baratwumviza bose
akajambo ka nyuma nashaka kubwira abarundi bose nuko beta ihari ubu idutwaza umukazo ikatugumiza mu bwoba ari uko ubwoba tugerageza kuvamo uko ubwoba dufise nizo nguvu tuba duhereza ijya leta ibyo tube tugerageza kurondera muri emeze tugwanira yuko abarundi bose baronka ijambo dushaka ko umurundi aba ari we wenyine azokwitorera umuntu amutwara
murakoze Alexis
akamukurikirana kugira ngo iyo amutwaye nabi akamugoboza
n'ibyo
turondera ni nabyo turiko turasaba ni nabyo twasazwe umukuru w'igihugu cya Kenya kugira agondoze u Burundi.
Alexis Sindwije mwakoze kwita ubutumire bwacu ejo nitwongera kubahamagara muzo twita.
Ego,
tukibutsa ko Alexis Nduhije ari waramutswa umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Mwakoze kudutega amatwi, dusavye imbabazi abarenga amajana abiri bari batwandikiye badusaba kubahamagara. Umwanya watubaye muto kuri micro mwari kumwe na Joy Diane ni nahazwe Nadia Taha na Engineer Pida. Mwakoze kwegeranya kino kiganiro ahanje turongera mu makuru ngiye kubatororokaniriza.